Iyo tangazo ry'igisata cya Human Rights Watch muri Afrika yo hagati rivuga ko mu gihe mu Burundi ukunumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje, abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira wari we wese igihe bata muri yo abanyeshuri ndwi mu ndwi heze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo. Lewis Maje umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajyanwa kumvirizwa imbere y'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo. Umuhungu w'imyaka 13 yaciye arekurwa kubera ata myaka yo gufungwa yari akwije. Mu Burundi ifatirwa kuri 15. Abandanya asigura ko abigeme batandatu baciye bajyanwa mu gashoro k'igipolisi. Mu nyuma batatu muri bo bahavuye barekurwa mugabo abandi batatu bari munsi y'imyaka 18 bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi. Ku munsi wa mbere w'iyindwi bagirijwe icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu bagashobora guhanishwa mu nyororo w'imyaka 5 mu gihe baramuka bagiriye icyaha. Human Rights Watch imenyesha ko umwe mu babyeyi bafite umwana afunzwe ku wa gatandatu yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafite n'ubwoba bwo gufungura. Iryo shyirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwamuntu rigaruka ku byo rivuga ko ryatohoje mu 2016 aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri 8 kubera banditse ngo je hanze canke turanze ikiringo cya gatatu ku ifoto ya Perezida Nkurunziza mu bitabo byabo. Uwo mwaka nyene Human Rights Watch bandanye ivuga ko abanyeshuri amajana n'amajana birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha. Icyo gihe haciye hagenwa umugwi w'abashingamateka wagiye mu ntara zitandukanye. Abawugize basabye ikigongwa abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukunda igihugu mu mashure. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda we yabonye indi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo.
Abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation, bamwe bamwe baragiye muri za manifestation. Urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement, murumva ko bica ibintu automatique gucagira iyi comportement. Abonye igitabo hama akabona ifoto y'uri kuri icyo gitabo n'ingene yavugwa muri izo manifestation. Ni ukuvuga rero yuko atawuhakana towe karta yuko biri apelye.
Human Rights Watch ihamagariye abategetsi kwihutira no kwibanda cyane ku ihagarikwa n'iburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu aho gufunga abanyeshuri basibanganya amafoto. Muri kino gihe Unanife na Debe rwita ineza y'abana mu Burundi rwasabye ko abanyeshuri bafungiwe mu Kirundo borekurwa bakarenguka bidegembya hagashirwa imbere impanuro. Ababyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guha ikigongo abo bana hagashirwa imbere amatohoza yimbitse. Mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba ataribo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lisa ya Kirundo bizanwa ku ishure nshingiro Akamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka 3 atasuzumwa ry'ibitabo riba. Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko idosiye iri mu butungane ataco yivuga ko. Twagaragaje kurondera umuvugizi wa Perezida Nkurunziza ariko twamukenye. Eroje uri kaneza Nairobi Ijwi ry'Amerika.